Wanyu havugwa maki.
Nta mwanya afise kumenya ibyo muri kantije ntavyo.
Ingurane ziwacu mukazi naho buri umugabo ufise ivyawe ruguru wubatse naho ufise imbyaro zingana gute nyo kubuja guma kubona yuko umenga uri umucafu ibishobotse ya radio
yo dufashe n'umuntu wasanga ariko arakubitwa azira ubusa niyo babibonye nta kimwe bavuga umenga nta kimwe bibatwaye isanganiro
kaze mwese bakunze ibikiganiro ahiwanyu havugwa make Ahiwanyu havugwa maki ni kiganiro kibaha kanya ngo mutuyagire ayo makuru yabaye ngahi wanyu amenyesha makuru batamenye ngo bamenyeshe canke ayo makuru kubganyu atashikirijwe neza kuri radio isanganiro tugira tuti ibintu byiza bimenyekanye abavyumva barabifatira ko bikaba karorero gutyo iterambere ligashwara igihugu cyose ibintu bibi navyo bimenyekanye ababikora bari kubitagashi bakabiheba canke abagira ico bafashije bagahaguruka kugira ngo ibintu bihinduke umumenyesha makuru kandi ntashobora kuba hose canke ngo amenye byose kuri radio isanganiro rero tubasaba kuba abamenyesha makuru bahumuherereye mukibera ijisho n'umunwa kanatsinda ngo inkuru uyibarirwa n'uwayiboneye turasubiye kubaha ikaze
Chabandi abarundi bubu ntibagikundi igihugu cyabo kuko benshi biruka guharanira inyungu zabo
isaha imwirenga iminota 30 nibira no muri sezo handu isanganiro Elia Kadoga yanyeretse ko aramunywanye wa mbere mu atwakuye mwiriwe ntashoye kuma ku murongo ariko arashobora kongera kutwakura ni kuri 2022-2023 ubusa kabiri cyangwa 2022-2023-2025 mwiriwe Mwiriwe neza Mwiriwe amahoro ntashoye kuma ku murongo ariko ku rundi ruhande banyeretse ko ari uhundi munywanyi mwiriwe neza Mwiriwe
Mwiriwe cyane
Ninde twakuye ari he
Ntazabikamana
na Diomedo twakuye ari he
Ntazabwo hano mutakibondo
Ikibondo muri Tanzania makuru tutamenye ngahe kibondo na yahega Diomede ntashobora kuguma ku murongo Diomede yaratwakuye ari mu gihugu cha Tanzania ikibondo ariko arashobora gusura kugaruka katwakura kuri 76 83 93
Munyanyi ku murongo makuru tutamenye na yahe mwiriwe
Mwiriwe
mutwidondore mutwakuye muri hehe mutubwira makuru tutamenye
Tuli Murama
Akazina kanyu na makuru tutamenye
Desire Murama
Desire Murama Na makuru tutamenye na yahega Desire
Makuru mutamenye
Ego
Abana bigeze kuza gukina umupira
Yee
Hanyuma Bodokari yatembagara
Yee
Hanyuma baravunika amaboko
Bawukinira he
Bariko baragukinira gasogo Hello
Ndabumva neza
Ndagomeredu sebe kubera ko ukuru w'igihugu yarakunda ingino barabadufashe harimo umwana umwe w'umuzukuru wanjye yacitse urutoki arafashe yageze hotel abayobozi neza
bari bavuye hehe bagiye gukina
bavuye Murama bagiye gukina n'abanyagasogo
n'abanyagasogo umupira w'amaguru
b'abakobwa abana b'abakobwa umwana wanjye yacitse urutoki urumva ntibiragifashe nanjye natize ukuguru mbogira neza yo fashe uwo mwana karaba ko ko nawe yari kuri fondatera mbere y'igihugu
ariko murabo bababaye si umwana wawe wenyene Desire
uwo bane nawe yatise urutoki abandi ntibabaye cyane bararose na kera
Urakoze cyane kumbure ababijejwe azahita barabe ico bashobora gukora muri ico gisata c'inkino urakoze Desire
yego nabo murakoze cyane
ijoro ryiza ngahe muramo
yaba murakoze
Ni 76 83 933 Mwiriwe
Iyo cyane
Ninde twakuye
Eric Mukayongozi
n'amahoro amakuru tutamenye ngaho Mukayongozi na yahega Eric
Amakuru tutamenye ngaho Mukayongozi Wabwo turatewe umutumwa hagati n'ibikiro by'isukari. igice cy'isukari ni kuri hano mu Kayongozi. Wega iyo baya buri katinda hoho itukaba tuyironka abari cyawa none nga mu Kayongozi isukari niboneka.
Mumadzige kingana gute mutayironka.
Igihe kingana gute?
Ariko irike gushika ubu haba mwishira hamwe rihingura isukari sosumo haba ndetse no mu buyobozi bujejwe ubudandaje ubuyobozi bukuru bujeje ubudandaje bose baravuga yuko ata kintu na kimwe cyoba carahindutse kubijanye n'isukari yahora yimbuka acanke itangwa ni hinguriro sosumo bagasigura yuko ari abadandaza bikika mukiza ndakumva neza
amahabaga n'igomba nungere ko rero dukise ya barabara nigera ku kuka yego ibarabara rero kuva iheruka gukorwa mu 92
ibarabara iva mu Ruyigirija mu Kayongozi
iva mu Ruyigirija cyari kibandanya no ngaha ibwagiriza bicariza no ngaha inyanka ndagite ribandanya no ngaha mu Kayongozi yageri bandanya no kumugwa mukuru wa commune Byeri kandi wewe uramaze kuhaca warahakiwa uranahaje Ego rero iri barabara kuva mu 92 nta mugira neza numwe araza ngo arabe icyo yofasha. Iyo barabara uburyo arashaje gose abiga nk'umutegetsi n'ukuri wewe kidufasha kano kabarabara bakaza kugo batadukorera n'ukuri twoshima gose bo wabakoze.
Urakoze cyane Eric Kumbure abajejwe igisata cy'amabarabara mu gihugu cy'u Burundi bazoheze barabe bagira ico bakora kuri iryo barabara muvuga ko ryononeka. Urakoze cyane.
Murakoze
Merite. Ijoro giza ngaho mu Kayongozi. Isaha imwirenga 10:38.
Ikiganiro ahiwanyu havugwa amakuru tutamenye nayahe akazi nakanyu.
Ni Audace murutana igiharo kandi.
Yego.
Bari dufise ubu naho rero. Basi bakwanga ngo tubaga samake nako akunda gasamake. Basi bavuze ko namata yo kuyakura tukayasirirusa.
Kubera iki ga munywanyu.
Ngo kubera iki? Oda sinashoye kuguma ku murongo ni 2022 2022.
Mwiriwe.
Amahoro
cyane akazi nakanyu mutwakuye muri he?
Nitwa Apolinaire Anoro.
Hehe.
Nitwa Apolinaire ndi ku Tanganyika.
Yego, amakuru tutamenye. Yo,
ikibazo nashaka gushikiriza. Ni kumutangano ariko ngire ndababwire ko iri barabara rya Kanyosha kuko ibyo n'ibyo niriwe ndatemberamo cyane.
Yego, irihe neza.
Yego, hama uvuye hariya ahantu bitagukizingwe hariya muri Kanyosha kuri barabara rya Kanyosha rijya mu Rumonyi.
Yego.
Hajya ahantu hari hakabarabara kivuka duga haruguru ugira ushikire rujya ruzi kizingwe hasigaye hateye isoni. Ufise nk'ikinga hoho cyangwa ukabufise imodoka ni n'ukuri harateye isoni kuko umugwa waturutse ruguru mu kizingo ruguru mu kajiji isesera hagati mu barabara.
Yego.
Barakwiye yuko abajejwe iby'amabarabara bakatuzanira imashini. Baka igakukumura bijya byose birimo n'amabuye umugwa waseseye mu barabara aho bazoba badufashije kugira ikaburimbo isubire kuboneka.
Ariko ababije yego.
Ya hagira kabiri. Uri kuraza iri barabara rya Kanyosha vrema bimwe bya mbere bibaho ryaheze mbeho mugambi wo kwagura iri barabara rya Kanyosha muze mutubariza hugeze bigeze hehe.
Ariko
hanyuma rero ukagumuza.
Yego.
Ushitse ngaha imbere ya yi hoteli Star Hotel ngaha uri kuraja ukuntahangwa.
murabe utumberanye neza ni hoteli bita Star Hotel.
Mhm.
Urabe ku ruhande rwo haruguru aha imbere yaho hari amashugwe.
Yego.
Umuvo uri kurabomagura usatira ikaburimbi.
Mhm.
Ibi bintu rero ndiko ndabitura abantu bajejwe by'amabarabara. Barabe iri barabara ryacu ry'ikaburimbi. Barabara ry'ikaburimbi riragoye kubyari subire kuboneka hamwe ramu karitwiyatse.
Akajwi kanyu ko bajejwe igisata cy'amabarabara ngira ngo bakabashikiriye tubashimire murakoze.
Ego hamwe baba ariko baratwumviriza imbere uhagaze kuri Star Hotel cyuraba ku ruhande rwa haruguru ku mashugwe bazabagende barabe kijya kimanga hama hari hahandi naho nari nibagiye.
Mm.
Kijya kiraro cya Kanyosha.
Ikihe hari biraro byinshi hari bibiri hari kiri kuri doza akaba ne kiri kujya rumonge niki.
Inkinga n'amafera bityo byanamye hejuru.
Muravuga ikiraro cha Kanyosha ikihe neza neza kuko ari biraro bibiri hari kiri ku.
Ni bibiri urabona iki kiraro cyo hepfo ku ibarabara ryepfo.
Rijya mu rumonge.
Kuri rijya mu rumonge.
Mm.
Iki kiraro cy'ikaburimbi amafera bityo yanamye hejuru insinga zanamye hejuru. Yandi ko ndatakamba kugira iri kaburimbi ntirize ridupfe ku busa. Nizo tugora kugira dusubire kurombirine.
Apolinaire tugushimire.
Agasima cyangwa agakaburimbi bagende bongere ko bapfuke ajya amafera bito nazijya nsinga kugira ibintu bigume bimeze neza.
Apolinaire tugushimire ku mutanganoro akamo kawe kashikiye ababijejwe.
Imani bahezagire cyane hezagire n'abariko baratwumvirira.
Ijoro ryiza.
Yatwese.
Kwisaha imwirenga iminota 42 muri cyo zahandi bisanganiro iri akadoga anyetse ko arundi munywanyi ku murongo mwiriwe neza.
Hello.
Ni nda twakuye.
Francis Mugina.
François Namahoro ngahe Mugina.
Namahoro.
Amakuru tutamenye ngaho tuhafise Alex Ndayiragije ndetse na Jackson bahata. Amakuru tutamenye ahe Mugina naya.
Umva rero dufite ikibazo cyo kumuriro nga umuriro ngaha kuri ezine.
Mhm.
Rema umuriro rema uratubuje amahoro cyane kubera nk'umurimi w'ikawa arashaka kuzana ikawa yiwe.
Mhm.
Akasagira sizere bakashaka ngo za 10 nime ngo nutahe kandi wazanye kawa kandi kawa ari giti cyagwiriye.
Mhm.
Ikintu bema cyatubabaje ngaha brema ku 10 ya Mugina brema cyatubabaje cyane gose.
None ayima uwo muyaga nkuba muvuga umaro umara umwanya ungana gute atawuhari.
Urumva iri ishira hamwe cyase cyari ngo cyari heraniwe ngo ibihumbi majani ndwi ngo tuzenye ishira hamwe cy'amatara iko ni barayimanuye ariko mugabo twarabuzumira kugiza no bukano ni barayimanira kugiza naya masaha naye. Ego brema utwaliza brema kunu vodu unamutuko vodu mwilo brema uchitwaze nake brema.
Kuweli kimu tosho ila handi ga Francois hamaze kuwone kumuyaga harumu yaga huo.
Na inde zini hali yege yeo kosha kindi kawa brema na handi kosha kindi kawa hakuwe gire yeho se nimu misozi.
Nicho kibazo kiri kuliso jestari ya Mugina gusa.
Uchimuli odeka kuwela ezina jie mnire ta odeka niyo nicho ni wadifashu kodeka huko idoyo matara hama nishori kawa ya chukumateje kwa hama duguye ku mategeko hama twitere tujyohewe tumerewe neza.
Mhm.
Yego cyane.
Urakoze cyane France.
Irambe mutawe.
Ijoro giza ngaho muri Mugina mu ntara ya Cibitoke.
Igihe cy'isaha 1:44. Allo.
Ari ko isanganira.
Yego me washitse akazina kanyu n'amakuru tubwira tutamenye.
Ndumuntu nkashinye kwivuga izina ndi mu marambya komine.
Twibutse abariko baratwumiriza ko biba byiza mu gihe umwe yamuriko muri dondora ivyo naho biraheza bigafasha mu gihe ubwira ngo umuntu yumve yuko inkuru mutanze namwe muyemera kandi mwayitohoje muyemanga mwiriwe neza.
Amahoro cyane.
Ninda twakuye ari he?
Fulgence ari muri komune Mukaza.
Fulgence ngaho muri Mukaza n'amahoro.
Namahoro.
Amakuru tutamenye aha muri Mukaza ko ari naho dusanzwe tunariga Fulgence naya.
Amakuru mutaramenye ni ko ibi byerekeye iki kita coronavirus.
Mhm.
Urabona ko leta yashinze itegeko ko abenegihugu bose bategereje gukaraba aho bageze.
Mhm.
Uri kuraraba ko aya ma parking nko kuri parking yo ngaha hagati mu gisagara cya Bujumbura.
Mhm.
Kenshi mu masamo ya canke saa mbiri y'ijoro.
Mhm.
Amazi baba bayatwaye bayajyanye.
Mhm.
Ugacusanga abantu bariko baringira mu mabisi badakarabye.
Mhm.
Ikindi naco ugasanga no kumurango bisi hari hahantu bategekanije bisi ya mbere tegereje guhagarara haruguru.
Mhm.
mugihe rero ayo mazi niyo batereka imbere hari aho bategekanije ko bisi ya mbere ipakirira hanyuma abantu bagaca binjira mu modoka badakarabye amazi ari ruguru hariya ibyo bintu tumaze kubibona kenshi cyane kandi by'ukuri turasabye mu duterera kamo abarongoye atrabu mu ntumbero yo kwikingira iki kiza badufashe kabisa baje barahimiriza abantu baje kurira bisi kugira ngo bakarabe kandi ibyo bikorwa n'abakoka bariko bararaba mu bisanzwe rero hariho ukuntu abantu bariko barafata minenego iki kibazo byari kuba byiza dushyize inguvu kuri icyo kintu kugira ngo turabe ko twogwanya icyo kiza ntigishishikare kurandagata mu gihugu yego kabisa cyari icyo cyiyumvira
ariko Fulgence gukaraba ni kimwe nawe kwicarana muri bisi naho ni kindi
okay gukaraba ni kimwe no kwicarana muri bisi ni kindi mugabo ni babanze bubahiriza izo ngingo zo gukaraba hanyuma icyo cyo kwicarana nacyo nibaze ko ubukebuke bizogenda bitore inyishu yego
urakenuye Fulgence
murakoze imana ibahezagire
ijoro ryiza namwe ibahezagire ni 2024 ubusa 2024
mwiriwe
ni byo mezi ngarutse ndi muzini kibondo
ego
kitubabaza
yego
kujya butse burundi dusane tubagarundi aho baradukubita bakatwambura n'inzira ngira ngo icamwe imbe busanga hari umuntu atagira na baje
bande babakubita
ndi nabageze umutekano ngo kumbiye ngo tugihugu
ntashoboye guma ku murongo Diomede aho dikibaza ashobora kuba yagize ko ari ikibazo cy'ubumwe ariko yari karavuga yuko bakubitwa mu gihe bajabutse mu gihugu cy'u Burundi akaba akora abajejwe umutekano ku rubibi mwiriwe
alo
mwiriwe neza
nitwa Pascal mu Marambya
n'amahoro
komine Mutimbuzi
intara ya Bujumbura Duga kwijambo?
Na?
Duga kwijambo pasika?
Turafise ikibazo twebwe ngaha abenegihugu. Hanyuma ku munsi wa gatandatu bari bariko barugurura ingoro ya permanence ya SNR. Hanyuma haca batana baca batana mu mitwe aba SNR n'abasendede bitwa ngo ni mbonerakure. Hanyuma baca baratana mu mitwe maze gutana mu mitwe baratemana birasubira biraba abajejwe umutekano baca baraba hasi ibyo bintu barabibuza
pasika ngo bapfike ngo bapfike
abajejwe umutekano
abo muvuze uvuze ugwaruka rw'umugambwe senere n'ugwa CNDD-FDD batemanye bagwanye bapfike
bagwanira ku ngoro ya permanence ya senere bariko barugurura hanyuma bamaze kuyugurura habatemyemo abantu babiri na none umunsi bari kwa muganga mugabo ntibyahebye baciye baguma babandanye uno munsi mu ijoro naho bagiye muri patrol y'imbonera kuri za CNDD bafata umuntu
gukizura
mu ijoro uno munsi baciye bafata umuntu yitwa ngo ni umugambo wa seneri baramutema emwe ni bambwira iyo ndondo ni waraba
ariko ni giki kibemeza kwabo kuwo wundi yatemwe n'ubwo gwaruka gwa CNDD-FDD ngaho muri Marambya muvuga
uwo batemye arabyiyemerera kandi yarababonye ari kwa muganga yarababonye n'uko bavuga yabavuze
ubu muri maka batemwe ni bangahe abatemwe ni bangahe muri make
abaseneri bagize ibibazo
abakomerekejwe
abakomereke ni batatu nibo bakomereke uno munsi rero baciye bajamo baci barabafata abaseneri baciye babajamo baci barabafata babatwaye kubafunga urumva rero aha twe muri Mutimbuzi bari bakitwaye dukeneye nk'inama y'umutekano abaturongoye ko batugira inama y'umutekano kuko turebe n'igihugu turumva yuko umenga ibi bintu izaba bizana ingaruka mbi kuri bamwe
ikindi nacyo muri abo bafashwe muriko muravuga mwavuze ko hariko hagwana abo mugambwe SNL n'abo mugambwe CNDD-FDD nta umugambwe uri ku butegetsi nabo barimo
abo bafashe bari bari bagiye kuraba mugenzi wabo bafashe umugenzi wabo bari batemagwe kwa muganga bacha bafatira kwa muganga nyene babasene ego
ndiko ndakubaza ko ataba atabo mu mugambwe abo abo kurundi ruhande no babo barafasha
ba murabo batwaye
abo muri sende defted nta bafashwe
oya nta bafashe oya
hanyuma
ikindi kibazo dufise dufise kibazo cy'ikiraro igabura uruzi muzazi kumwe kumwe na mubone ikiraro cyarabomoke kugera no munsi hacye nk'amezi atatu ikiraro cyarabomoke nta mudugurenga nuva kumubone ujya mu marambi aha rero mwene igihugu agize nk'ikibazo mu ijoro kugira ngo babashikane kwa muganga mu ijoro barinze guca kwijya barabara nticokunda ko nta mudugu haca ababijejwe rero bari bakwiriye kudufasha bakadushika kw'icyo kiraro cya mutimbuzi gifite migendere ya mutimbuzi kumwe na mubone cyarakoroke cyose cyajyanye muri ubuzi ego
basi kurakenuye
sa
urakoze cyane
ego murakoze ikibazo cyane cyari cyo
murakoze ijoro ryiza ngaho mu marambya muri komine ya mutimbuzi undi munywanyi ku murongo mwiriho ninda twakwegaye
ndashimire Apolinere
Apolinere twakuyari he
rerenga mu rukaramu
muri mutimbuzi
muri kamwe mutimbuzi
duga kwija
ikibazo narifise amakuru avugwa ngahe iwacu nukuri tumaze hafi amezi arenga abiri atamazi dufise amabomba sikabiri yose yarakamye ubu rero turindiriye ishobora tugira kugira turonke amazi
ibyo biba byavuye kuki
bavuga yuko avuye ku kuma kora karapfuye amazi ajya ku ibarabara riri impande yo ku kacino ajya ku ivuriro ati ko ngo abanyagihugu aribo bakagura kandi ayo mabombo nyine twasoma ko turiha amahera rero hariho abanyagihugu batavuga ati twariha ko kuma gute kandi tugiye kuvoma turiha amahera niko nyine bene kurihisha amahera tugiye kuvoma batubwiye ego
urakoze cyane Apolinere
niyo makuru n'ukuri avugwa ngahe iwacu bishobotse muhahashika mukatubwira imbere
urakoze cyane isanganiro ni cyo tubereyeho ariko namwe mutubere ijisho ryaho muba muherereye kugira ngo muduhe amakuru tuba tutamenye ngo tumenyeshe urakoze cyane
ego murakoze namwe
ijoro ryiza aho mu Rukaramu
ego namwe akazi keza
ivyo byose barabirenze ko nagushize mu isomero nk'abandi bantu akaririmbo ko muri rimvyi Leonard niyo mwungere mwiriboneza ninda twakuye doza kajwa ariko ntashoye kuma ku murongo ku isaha imwirenga iminota 56 turacarindiriza telefone twanyu kuri 76 83 933 aho ndetse murashobora no kuduhamagara muciye ku buhinga bwa WhatsApp no kubari hanze y'igihugu mwiriwe 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 neza Salvatore mu bukeye uhagarare neza Salvatore kugira ngo twumvikane neza mhm amakuru tutamenye ngaha mu bukeye na yaheka Salvatore gifatanye bukeye nande nambuye nk'abanyagihugu mwabonye ataco mwoshobora guterera kugira ngo ico kiraro kicubako urakoze cyane Salvatore Kumbure yabajejwe amabarabara bumvise ikiraro gihuza 22 yo mu ntara ya Murambya bukeye na Mbuye kitameze neza bazaheza baraba ico bokora urakoze hari uwundi munywanyi ku murongo
mwiriwe kaze mu kiganiro ahiwanyu havugwa maraki mutubwiye amakuru tutamenye
urakoze cyane
mutwidondore mutubwire naho muherereye
ndi American Bell
urakoze cyane
Amerika mu kibenga tubwira amakuru tutamenye na hari hafi yacu
eko nashaka kuvuga ku byereke
alo
Amerika uhagarare neza hanyuma ubandanye n'icyimbiro cyawe bandanye
nshaka ku byereke abantu baduhamaga ku matelefone murabe kabisa murabe kuri radio isangane kuko hari abantu basigaye baduhamagara ngo bitira bavuga ngo na chef de zone kugira tuze turatora ibitungwa kandi ari abantu batubesha gusa murabe kabisa abantu bajeje amatelefone kuko bakoresha amanumero ya limitere n'amanumero ya leo kugira baze baradutera baduhenda ku matelefone kugira baduhendere ku telefone nyene kugira tubahe ibintu tubadufise
ariko
bakatubwira ati ngo twebwe ngo tuze gutora ngo impene ngo kwa chef de zone siko aba chef de zone ko bafise impene babatanga sinzi ko ari abantu batubesha sinzi ko ari ibiki baze barabiturabira kabisa kuko abo bantu bibanogoje cyane gose
ariko Amerika nimba warakurikiye neza radio isanganira amaze gukora inkuru nk'iyo ibwira abanyagihugu ibigenda birashika biciye mu bwo busuma bw'abita abarongozi hama bakabahamagara bati ndi naka
oya twegeye kuko batubyati urumva basanga ni babiri umwe atubyati ati telefona ku inomero y'umu chef de zone kuko abari babiri babe bafise kubeshya ugasanga ariko rakubye ati ngo telefona ku inomero ya naka kuko abara abantu babesha abantu babiri
ariko
ibyo babigarukire kabisa kuko bariko bashaka gutugisha aba chef de zone kandi ari abantu batubesha gusa
Amerika ni igipolisi cyaramaze no kuvuga yuko ari ukuza muraraba neza ubwo butumwa muza muraronka mu matelefone mukabanza mugashishoza imbere yuko mwemera ibyo baba bababwiye urakoze Amerika
jewe ehereka se ndaheza mugabo nta je Amerika kabisa ndabira nka bivuga kuko uko babiri ikindi nacyo leta yacu yaravuze ku byiciro by'abantu kuko urabona ifantu uyi bamwe
barakikize mu kintu ugasanga ariko aragurisha amajana umunamu ya nicenda kandi igiciro ari amajana ibyo rabe kwari wese kabisa natwege abanyagihugu turambye ifana kuri amajana icyenda amajana umunani ugasanga nyine ibindi nacyo nkise kandi ugasanga abikika mu kintu ugasanga agurisha ibihumbi bitatu kandi kandi igiciro cya leta ari bibiri nangahe n'atanu cyangwa bibiri n'abiri kabisa murabe kabisa mu mikurikirane kabisa kuko hari kuko ibyo bintu kabisa bamwe bamwe ariko barikika mu kiza kandi bazimbuyagihugu ari we wese kuko urabona turi mu ndwara za coronavirus ugasanga ariko bavuga ati ngo reka twikike mu kiza kugira aba bantu izi ndwara ko
Hello.
Ije tupisa.
Amerika tugushimire Amerika ama
no mukika mukiza.
Amerika.
Amerika yamaze kuva ku murongo ni kwisanze birizerenge iminota 2 nyene muri sezo zahandu bisanganira ikiganiro naho iwanyu havugwa maki mutubwira ayo makuru tutamenyaho ku mitumba mu makomine mu mazone ndetse no mu ntara makuru hande bisanganira tamenye ngo imenyesha no kuri hande bisanganira mwiryo.
Alo mahoro.
Ninda twakuye.
Ni makomine rero no mu nyabikere.
Macumi Jerome Nyabikere mu ntara ya Karusi.
Yego.
Namahoro ya Karusi.
Namahoro.
Amakuru tutamenye ngaha Nyabikere hari Blaise Pascal Kararumiye naya.
Yego ntabwo nakomaka bashikiriza.
Mhm.
Bona ajye amafaranga batanze yo muri cooperative sangwe.
Mhm.
Bona abatutsejwe batugurira ibitungwa.
Mhm.
Bashatubwira ko imene mwe izo zasangira abantu batatu.
Mhm.
None leta iyo tegeko yari ishinzwe yuko umuntu yosanga impuhe n'abantu batatu kandi ayo mafaranga arazorihwa icyo kibazo jenarasibanke yeko
ninde yabaguriye izo mpene
perezida w'ishyirahamwe mugaje sindabyo nako duko twosanga turi batatu none ko umwe wese yagenewe ko yandikwe ibihumbi ijana bakaba baca batukurira impene zito zito z'amahera menshi kuri ayo mahera baba dukora yazosubizwa ibyo gusubiza jenarasi ibyo gusangira turi batatu byo nabi hagati ko ntabi banki ye none rero sinzi ko mwotu bahize mbere ko iryo tegeko hari iryo nyine barishinze ko mene zizo sangira batatu
wowe usanzwe uri muri cooperative sangwe
yego cyangwa kimaze cyari icyo hana mu ngiyo umwanya
urumunywanyi ko inzu hamagara kuri handi bisanganiro urumunywanyi ngahe Nyabikere ugira ijoro ryiza
Zawa
kumburisha kibazo nico kubandanya dutohoza tukamenya ivyo ari byo ni 2024 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2033
Hello mwiriwe neza
Yego
namahoro mutwakuye muri he akazina kanyu mutubwiye namakuru tutamenye mu rutano
yego
akazina kanyu alo yego nta kazina kanyu hamwe mutubwiye namakuru tutamenye mu rutano yego ariko murashobora kumanza kutwidondora
barugaye ni
Alo.
Amaze kugura.
Uno munywanyi sinzi ko turi ko turumvikana. Munywanyi uri mu giharo no kubanza ukemera tukumvikana. Kuko iyo tutari ko turumvikana nti turi n'abatwumviriza ntibari buheze ngo bumve ibyo buri kuravuga. Isanzu biri zirenga iminota 4 muri sezo zahandi y'isanganiro tubandanya kwakira du telefone twanyu mwiriwe. Mwiriwe neza. Ninda twakwegaye.
Ani kwisanganiro
mwashitse ni kwisanganiro uduza akajwe ariko
nditwa Ale
Ale atwakuye ari hehe
aba ikinda kama gusikiriza
atwakuye ari hehe Ale
Alo
atwakuye ari hehe Ale
mugitaro tabuzo ikinda zaka kubaza nimba ukambuka muri kofi ya mutaramu ariko tuba hafi muyaga nzuba ibabara ryarakodiwe dosiye sante imeze neza ariko tuba dufite n'abategetsi ariko byanse tuba bagiyeho muyaga nkuba natwe ngo tutangire hoteli ndi ati natwe bibona twarinze nta buryo dukora
ariko namwe ntimwoca mwihora ngo ko babibagiye namwe ngo muce mwihora ara nta vyamashavu yo hageze gutora utora ikiri ku mutima hayi mu gatora imigambi ntuca wihora
ama rero natwe rero tuzohindura babonye ko bigenda neza bazobihindura rwatu babyahara bizomenya ingene duhinde ariko birababaje n'ubuna kandi mu gakuba tukabura perema
Nireka kumbura bajejwe amasoko ntanga nguvu n'ibyo bijanye n'umuyaga nkuba nibaza ko babumvise bazoheza barabe ico bokora kugira ngo komune ya Mutambo cyo kimwe n'ahandi byakozwe nka za mubimbi mu ronka matara. Urakoze yana. Ijoro ryiza nawe ngaho muri Mutambo.
Isaha 2:07 ikiganiro ni ahiwanyu havugwa maki mwiriwe.
Mwiriwe mwiriwe.
Akazina kanyu n'amakuru tutamenye naho muherereye.
Yego mvugana ahantu wa yavuga mu cyonene
byasoro. Ndowaye umujyansoro. N'amahoro umujyansoro amakuru tutamenye naya.
Umba ikintu agomba kuvugana agomba kuvuga yuko ari kiraro gihano rubi bene bisoro na jyasoro kidoga ko yindi
yego
azorabe mu kiramaze kuborasha abazora bara baragivuga abantu batwara be bakivuga hejuru kubera kire ndewe namo nyumwe ko kire mu kugenda kwene
ariko nduwayo mu jyasoro murafise abatware hagufi mwara batuye ico kibazo barakizi nabo kugira ngo bagire ari ibishoboka bafashe bitaraja kure
Ati tukubara kiraba mugabo je naci tekereje sanga ibyuma biri munsi biramaze kubara je naho niko cyasuri.
Kumbe urashobora kubavunya akagohe abatarahashika bagaheza bakahashika tubashimire cyane.
Ati nkare kugira abatokirabe hakiri kare nkito kubera nico bica ku imodoka nyinshi yakunda azobiri gihaca ku imodoka yihivu.
Yego dufate kwa batware bo muri bisoro na jyansoro bakumvise akagira ikizokorwa.
Batowe baragitanga hejuru vrema ndee ndabona kwa cyamu cyo kugera.
Radio isanganiro bayumviriza ari benshi kumba ubutumwa bwawe bushobora kuba bwashitse tubashimire cyane.
Ikindi nacyo novuga.
Yego.
Novuga dufate iri bara reva mu ikinda kaya kaba bara batuhaye kuko bagerageze barabe bafumbe bagasiga kaburimbi none gashaka kubera amaruhuye imvura yaguye yajya ntawe ukishaho imodoka nini njya kubera bijya bishanga birimo.
Ariko bari babashiriyemo kariyeri ntikirimo.
Naho bashyiramo ikariyeri badutuma bashyiraho ikariyeri nyinshi mugabo naho bashyiramo ikariyeri bafumbe bagasiga kaburimbi kubera cya kiraro ndabona yuko kitatohera n'ingoma. Kajya ntibagerageze barabe bagafumbe bagashyiramo ikaburimbi ntabitube turiyifashe.
Yego.
Kubera ndabona amabarabara yahise urabona ikindi nacyo nushikiriza. Ibi binogo biri cya mbere cya Musanze.
Yego.
Bagerageze n'ukuri bagerageze babizire kubera birya bishobora kwihumbira urabona n'ibinogo bitumberanye. Biri kujya mbere cya Musanze.
Yego.
Nibagerageze babizirire babizire brema n'ukuri bitari ingumbi. Kubera hashobora amamodoka manini manini urabona bibi hasigaza kote bitanyi kataramanyi niko bibandamo naho wandi mu binogo urabona imodoka hano ishobora kuba imodoka zivuye kuri katedrali birashobora kuvuga kuri katedrali imodoka iri isirahi kandi cyo gitumberanye.
Urakoze cyane nduwayo ngaho mu jyansoro kumbure kamu kawe kashikiriye ababijejwe mu gisata c'amabarabara. Ni saa 2:10 dufise uwundi munywanyi ku murongo mwiriho.
Niwe cyane.
Ninda twakuye ari?
Ni Ntirampe wa Ruyizi ino zone ya Kayongozi.
Kayongozi.
Mba wa Caga.
Mu ntara ya Ruyigi.
Aha muri komine ya Bweru. Twe inkuru mutamenye n'ubu mbere iri kuri tele twagomba tubabwire cyane cyane iki kiganiro ibyo ari byo byose byo ku isanganiro hageze ibiganiro byiza byiza Mungu jewe nuko nsanzwe nzi ko ikiganiro amashaka kiriko kiraba ku 89 n'ibice bitatu n'ibirime mu bigi ntidusubira kubumva nuko ikiganiro nsanzwe ndakiye
ubundi iradio icika rya mwari ko murayumviriza mu kanya gahe
ikiri ikiganiro by'inkora mutima habe nico ku wa gatanu cyangwa bijya bindi twumva bivye mu kajoro duca tubabura nk'ubu nuko nariko ndacyumva maze dukomeza abandi bavuga cyane kwari kumwe ku murongo mubu nta numwe ari karabuhu
ariko nagomba kukubaza iradio yacitse kuva ryaye
mugerageze bimuraraba ku 89 n'ibice bitatu n'ubumwe cyane cyane nk'aho amaze kuvuga bakeye
kuri uwo murongo kuri uwo murongo wa biri menye ne ndiko ndavuga Louise yacitse kuva ryaye
bashaka nyene mubu tubumva kuko ikiganiro cyari gisanzwe
ndiko ndakubaza nti yacitse kuva ryari mwaretse kutwumva kuva ryari
ubu yemeze aho nteze gushyirayo cyinike kugira tuzwe kuvugana ariko haravuga urya muntu mwengo nimbano w'imakamba biciye bigenda ntitwasubiye kucumva hama ibindi none nk'ubu yikomeye yabwira twebwe twari twumvise yangurane bajya kuvuga ko baduha umurimyi mutoyi umunyagihugu muto twaherutse twumva ngo bahoze umuhinga bitwigishe ngo yigishe abantu ukuntu bashobora kuyitora n'uno munsi amaso yahetse mu nzira ntawuzi ko ibi bijyanye n'iki kiza cy'intwara bifisemo ubuhara cyane ntawuzi ko ari ikomine isanzwe iri inyuma idatumberwa n'iterambere
ariko ntimwavuga ngo ikomine ntitumberwa n'iterambere kuko uburyo baha ayandi makomine nibwo baha n'ikomine yabwira
nuko twarindiriye ko baza ngo hamba bagire izo ntonde twahita batubyeze rero batwereka umuhinga byo byigisha tukabura hama ku yindi nkuru nawe mutamenye ibi bijyanye n'iki kiza cya coronavirus isoko ryo mu Kayongozi buri baraba turahimiriza isuku tugakaraba tugasubiza ariko niniya ari nayo nkuru mu ikomine yabwira mugashyira kutuzu tugume nuko ngaho bizotwohera tukorora turagira isuku mwabijya gukaraba n'amazi meza n'isabune ikagira utuzu twasugu
ikibazo c'iyo soko Aloise ya Kayongozi itagira akazu utuzu twasugumwe ni ikibazo n'ivyo mu mazi gihe kitari gito muri ko murashikiriza ariko twizere ko tugiye gutora inzira
twashaka gutakambiranya kubahwa mu stanteri uyu mufaso nasanzwe isuku kubaha dukunda cyane ageze barabe ubuduhasuka umwe yimbwe babushikirize babukure duhangane n'iki kiza kandi dufise dusuka umwe mu isoko mu Kayongozi
urakoze cyane Aloise
namwe mukoze cyane wandanye umuhinga w'ibyuma raba ajya kuri zijyanze n'imbona y'ibirimwe nani n'icenda n'ibice bitatu tubumve neza ikiganiro kuva gitunga gusa gihete murakoze cyane
urakoze reka Eliya Kadoga asuzume ibirime igishobora kuba cahabaye kugira ngo mubandanye mwumviriza bino biganire
mamaza irangira ikinyagihumbi cyakabiri kubaha uburenganzira bwikiremwa muntu wese kubahe agateka kazi na muntu tukerekane mu karere kibiyaga Gary
Amahoro Mukarere Kiriaga Gary Amahoro Mukarere Kiriaga Gary
Kubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu wese. Twubahe agateka kazi na muntu, tukerekane mu karere k'ibiyaga bigari.
Amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Amahoro mu karere k'ibiyaga bigari.
Abana b'Afrika bashaka amahoro, tubeho neza. Reka reka ishari n'inzigo, reka reka ishari n'inzigo.
Amahoro mu karere k'ibiyaga.
Isaha zibiri zirarenga iminota cumi n'itandatu muri studio ahandi w'isanganiro. Umunywanyi ku murongo, mwiriwe.
Mwiriwe.
Ninde twakuye? Twakuye ari he?
Ni Ezekiel abakuye ari mu Bubiligi.
Ezekiel mu Bubiligi n'amahoro?
Ego n'amahoro. Ubuzima bwo kuguma mu nzu twabumenyereye. Ego.
Duga ku ijambo Ezekiel.
Hanini ya hafi ku isi yose havugwa icyo ikiza cya coronavirus. Ego bisa n'uko mengo byaturuye bitaturuye mugabo mu bihugu nk'ibi byino, ibiharuro ntibakibishikiriza mugabo, ntibisigura yuko byahagaze. Baguma bagandagurika buke buke. Ego
no kuvuga ko ibiharuro babinyegeza
byo kugumiza abantu mu mazu. Ibi bita confinement. Bituma haba izindi ngwara umuntu. Bituma biprovoka izindi ngwara umuntu atari yiteguriye. Cyane cyane nko kuri aba basanzwe arabahaba atari abanyamahanga. Benshi usanga biyahuye. Abandi bigwa baricana mu mazu. Abandi ugasanga bafashwe ku nguvu mugabo. Ivyo vyo mu bintu vya mu bimenyesha makuru hacamwo bikeye. Ego turiteze yuko nk'igihe bazovuga ivyo kugaranirwa mu mazu birahavuye. Abantu abaganga bamwe bitwa abantu psikologi bazoba bafise akazi kenshi gose.
Kuri ubwo bubisha butandukanye ariko ga Ezekiel, ni igiki gikorwa n'inzego z'umutekano ngaho mubiri?
Inzego z'umutekano nk'ubu ku mugoroba nari nakubitiye hanze gatoyi. Baguma bakurikirana abantu bari hanze. Icya mbere na mbere kirabujijwe yuko abantu begerana. Bobo basanzwe bafise n'ubuhinga buteye imbere, naho badashobora kuhashika amadrone niyo acakora. Usanga uhagaritswe na drone mu gihe uba warenze imetero wategerezwa kugumamwo. Ntiwemerewe kuja kubwira usohotse hanze ugenda ugiye muri magaze cyanke muri farumasi cyanke uri kuri inonora imitsi atari kure yaho. Ego
urakoze cyane Ezekiel. Reka duha akanya abandi. Ijoro ryiza aho mu Bubiligi.
Ego mugira ijoro ryiza.
Isaha zibiri zirenga iminota cumi n'icyenda hano muri Sio Zahandu isangana ikiganiro naho iwanyu havugwa amaki. Mutubwire ayo makuru tutamenye ngo tumenyeshe hano kuri radio y'isanganiro.
Mwiriwe neza. Yego. Amakuru tutamenye n'ayahe n'akazi na kanyu naho muherereye.
Yego.
Muri bande?
Yego, kebwe adugire kuri mu Rusana muri komine Giharo muri zone mwese.
Akazi na kanyu. Ninde
ariko?
Ni cyo ajiste.
Jiste mu Igiharo.
Cyo tugomba kuvuga. Nikiza cya coronavirus.
Yego.
Ndo duherere byarashyitse barugara umupaka twaba tujya bukirako. Icyo bitangaje ni uko haba nyine aho bugariye abo bugane mu gihugu cya Tanzania.
Ariko muduza kajwi
abo bugane mu gihugu cya Tanzania.
Eh.
bamba yakinjye bava mu gishya banarinjye mu rundi masaje cyo bagenda gusengera izengo zimegere cyo cyo n'abaje gutekana baho yemba kandi n'ibyo bisaba cyo cyo kuko n'ishikirije mu ntamo y'ibintu cyo n'ishikirije mu cyaro n'abari muri bo nyine n'abari ariko afasha ubwo aba bigeje ko bintu bakatije gutomba n'ako twatiriwe bamaze kugara imitaka ariko bo bakabanda bakoze ngo umutwizero imiryango arazoga dushikira vuba kandi ubu hatuye barahandi kugira ngo bakore
ariko jiste uwo mupaka mugihe umuvuga ko ugawe nta baba bawucungereye haba ku murango cyangwa mu ijoro
ku murango barawucungera batunguye n'imbona kure no mu ijoro bigashoboka ariko byaba ariko bigomba kujya bakabasara amafaranga ukajya bakamugeza ngaruka
ariko iyo uvuze ngo hacungerwa n'imbonera kure cyangwa uri kuvuga bamwe usanga bajejwe umutekano muri komite zihurikiye mu bose ariko simbonera kuri imbonera kure neza umugambwe sende def de ntize jejwe gucungera imbibi
ariko ngaho ni byo bahari rero
nashoye kuma ku murongo uno munywanyi wacu Justin yaratwakuye ari igiharo ni ku isaha zibiri zirenga iminota 21 turacashiganje iminota igera kuri ndwi hano muri sezo zahandi bisanganiro mwiriwe
mwiriwe neza
ninde twakuye
kwizera Ezekiel mu Marambya
kwizera Ezekiel mu Marambya muri mutimbutse
urumva twagira tubabwire agomba kuvuga yuko ni wati karusi turahano duvize utubarabara tubinyine twakenera utuntu nyine turundira nko mu gisagara
ni Murambya ya karusi Marambya ya karusi nako
Marambya ya Nyabikere urafise ibarabara riraho niribi cyane nko kurundira nk'akantu usanga kazimbye ku mpamvu yuko mambo y'ibarabara riraho risa nabi kosa ntuba ku masanganzira kugira ngo ukagira ingorane ku mpamvu z'uko kweri ubwige barabara batiyumvira kudukorera
ariko Ezekiel iyo muvuze ko ibarabara riribi cyane
imbere kweri tukaronka ukuntu natwe dutera imbere
Ezekiel iyo muvuze ko ari ribi cyane muri bya bikorwa byo gusanasana aho tubaye ntimwagerageje ngo murabe ko hari cyo hinduka
aya mugenzi urumva burabye ukuntu hasa kweri haragoye ku mpamvu yuko ntacyo two kuyigeza ko kubera aho hantu hasa nabi nta gatera mbere kadushikira
ngira ngo ababijejwe aho muherereye muri Marambya Karusi baraheza bavyumve hama bazogisha babafashije
basha murabe
ntushoboye kuguma ku murongo ni gihe cy'isaha 2:23 ikiganiro ni ahiwanyu havugwa maki tubibutsa ga telefone ko ari 22 246 22 245 43 75 eka na 76 83 93 93 alo
alo
mwiriwe mutwakuye muri he
mwiriwe ndi kumuberure muri zone benga komine sare ntarabugembura mu gacimbiri ka Gitera
akazina kanyu
mukuru yoranda
kumuberure amakuru tutamenye nayaye
icyo nagire nshikirize
yego
nuko burya mwaturabira neza mugasomerera bugera abantu batunze impene burya baronesha imirima cyane
babonesha impene
kandi rero nk'akarero nko muri zone Rubirizi nk'aha muri komine Mukinguzi burya impene ntibazirika ibiharage ntitukivuga naha nyine aho bita ibuhayira nyine muri zone Benga naho nyine ntibazirika nukuri ubu turarima tukarimarima
ariko impene iyo umubanyi urayimenya uyifashe ukitura umubanyi wawe ngira muraheza mukavyumvikana inge nabiri bugende mu nyuma gaheza akazizirika
burya rero je twarazifashe ariko bavuze ngo nukudusaba imbabazi gusa ngo hama bibe biheze nanako uburyo baba baragiye impene ntibarimbwa baragiye impene impene umuntu ayifashe atuma ayishora agatuma yemera akareha umuntu burya ubu uyu kiro n'ibihumbi bibiri cy'ibiharage noneho ndibaza na yangingo yo kuragirira mu nzu ndibaza ngira ngo irishyirahe
ntiharagera itegeko rivuga yuko iyo ngingo izoja mu ngiro mu mwaka w'2021 ni ku isaha urakoze Yolanda
Ego misawa naamu.
Ijuru gita nga humi sari. Nikuisa hazi bili zengi minota mirongi bili nitanu. Mwisho zahando isa angani nilotura. Chashe gaje iminoto uminota ibiri kugira ngo turangize kino kiganiro. Ngirio. Ngirio enezu. Nashoye kuma ku murongo isaha zibiri zirenga iminota 25 hano muri siyo za handi bitanganira umwiriwe mwiriwe neza turashashigaje umunota umwe turacharindiraga do telefone twanyu kuri 783 85 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 Na shuwe kuma kumurongo. Kurundi ruhande baturabi rumunyuanyu wanyu mamwiriwe.
Mwiriwe.
Ninda tukwa kuyega ye.
Pasikara.
Pasikara tukwa kuyeli he.
Nino. Inyabihanga.
Inyabihanga munhara ya mngaru.
Munhara ya mngaru.
Tuga kuyi jambo pasika.
Kutame nye.
Mhmm. Duga kuijambo pasika ndakumva neza pasika ari duga kuijambo nariko ndakumva neza jana kuijana ariko ntidushoboye kumvikana aciye asubiza kwa ga telefone nuko ano duce turangiriza kino kiganiro ahiwanyu havugwa makico kuruno wa gatandatu kwezi kwa kane mwaka 2020 reka shimire mwe mwese mwatwakuye yakoze nayo ya kadogo yafashije mu hinga bw'ivyuma eri ni bene nibigira mfadikanije na
Ezekiel ndi kumwe nayo
nitwe twabashikirije kino kiganiro tubifurize twese kugira ijoro ryiza aho muherereye naho buta nta
mwanya afite kumenya ibyo muri kantije ntavyo nzi ingurane ziwacu mu kazi naho buri umugabo ufite ivyawe ruguru wubatse naho ufite imbyaro zingana gute niko buja guma kubona yuko menga uri umucafu eh bisho